Lomarisanga.
Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi bange dufatanije kubagezaho aya makuru. Abayisilamu b'Abarundi kuri wa gatanu bifatanije n'abandi ku isi kwizihiza umunsi mukuru uzwi nka Eid al-Adha. Muri uwo muhango umukuru w'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi yasabye abawugize kwifatanya n'abandi mu kurwanya ikiza cya virusi ya corona.
Akamunotera ku banyagihugu cyane cyane ari abayisilamu atari abayisilamu mbere n'abanyamahanga bo muri iki gihugu ni uko bosonera bakumviriza inyigisho duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kwirinda cyangwa mu gutuza ikiza coronavirus.
Uwo ni Sheikh Sadiki Kajandi uyobora umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho abanyeshuri bahangayikishijwe n'uko bagiye kubazwa batarize, naho mu Budage bababazwa n'umugambi wa Amerika wo gukura ingabo zayo muri icyo gihugu. Mu kanya aya makuru turayagarukaho duhereye ku yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyohere muri Zimbabwe, aho imihanda yo muri icyo gihugu ari nyabagendwa nyuma y'aho ingabo zishinzwe umutekano ziburijemo imyigaragambyo yari yateguwe kuri uyu wa gatanu. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Amabarabara yagaragara uno munsi wa gatanu mu bisagara byo muri Zimbabwe ni mu gihe inteko amajana n'amajana hamwe n'igipolisi zaburijemo imyiyerekano yo kwiyamiriza leta. Bateguye iyo myiyerekano bari bategekanije mu ntango kwiyamiriza ruswa mu nzego za leta, nyamara mu nyuma y'aho biyamirije umugambi uri ku butegetsi zano PF. Icuka kibi kiriko kiriyongera muri Zimbabwe kubera ubutunzi bw'igihugu buriko burayanza mu bisanzwe ruja n'uruza mu mabarabara y'umugwa mukuru Harare ruba rukomeye. Inzego zijeje umutekano zariyukanye abantu ku mugwa mukuru ku munsi wa kane zitegeka ibibanza bikorerwamo imirimo y'ubudandaji kugara. Abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe y'abaharanira agateka ka muntu batangaza ko biboneye n'amaso yabo abantu bahagarikwa batabwa mu mbuto abandi bakubitwa. Abaharanira ko ibintu bihinduka n'abanyagihugu basanzwe baratotejwe bagirizwa kuba barenze ku mategeko agenewe kurwanya ikiza cy'umugera wa corona imbere y'imyiyerekano yari itegekanijwe kuba uno munsi kuwa gatanu.
Urakoze Fidel Niyongabo. Reka Diane Ninenahazwe akwakire atubwire uko amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Sudani atabariza abana bagera ku 14,000 badafite ibibatunga n'uko bavurwa kubera ibibazo by'intambara.
Mu itangazo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ineza y'abana Save the Children ryasohoye uno munsi yasiguye ko intambara z'amoko hagati y'abarimyi n'aborozi zimunogoje mu burengero bw'intara ya Darfur zatumye yugara amavuriro yayo abiri. N'amavuriro yahora asahiriza mu kuvura abana bo muri ako karere no mu kubaronsa ibifungurwa. Iryo shyirahamwe ryashikirije kandi amakenga y'uko ituze ritagarutse ngo ayo mavuriro yabo yongere yugurure, ibitigiri by'abana bazobandanya bahura n'ako kaga bizokwiyongera. Ryibukije ko iki kibazo kije mu gihe abana barenga umuriyoni mu gihugu cyose bugarije n'inzara. Igisata cya ONU kijeje gutabara abari mu ngorane n'ibiza oca mu mfunyapfunyo muri Sudani nacyo cyatabarije imiryango irenga 200,000 yabuze ayicira n'ayimira inyuma y'igitero cyo kwa 25 kuno kwezi kw'indwi. Icyo gitero cyahitanye abarenga 60 gikomeretsa 88 harimo indembe. Mu bo cyahitanye harimo abana 5 bakiguyemo na 9 bagikomerekeyemo. Ishyirahamwe Save the Children rikiyama ababikora ribasaba kurengera amatati bagashira ineza y'umwana imbere.
Urakoze Diane Ninenahazwe. Fidel Niyongabo, uragaruka utubwire uko Minisitiri w'Ingabo w'Ubudage yatangaje ko imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukura abasirikare bayo mu gihugu cye bibabaje.
Ivyo umushikiranganji ajeje kwibona abansi Annegret Kramp-Karrenbauer yabitangaje uno munsi wa gatanu. Yasiguye ko bikomeye ko uburaya bukora kurushiriza ku bijanye n'umutekano wabwo bwite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegekanya gukura abasirikare bayo 12,000 mu Budagi. Abategetsi bajejwe ivyo kwivuna abansi muri Amerika batangaje ku munsi wa gatatu ko Amerika izotahukana abasirikare bagera ku 600,400 mu gihe abandi bagera ku 500,600 bazorungikwa mu bindi bihugu vy'i Buraya. Iyo ngingo yubahiriza icifuzo catangajwe na Perezida Donald Trump cyo gukura inteko za Amerika mu Budagi kubera yagirije ico gihugu ko kitakoresheje amafaranga ahagije ku bijanye no kwivuna abansi. iyo ngingo izotuma hasigara abasirikare ba Amerika bagera ku 2024 mu Budagi.
Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mbibutse ko turi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu ku rugo rwa internet ho turi kuri waeshatu radio yacu voa.com naho mwahadusanga mugakurikira aya makuru mukanya turajya kuyo mu byaga bigari bya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi aho polisi itangaza ko yataye muri yombo mukuru wa zone na komine Mwakire mu ntara ya Muyinga imurega gushaka kwica mustanteri w'iyo komine. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi baryo mu Burundi turagezweho na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Waraye hatse kugandagurwa ni Sylvie Muhimpundu arongoye komine Mwakire uwagiriza nawe guhakwa gukora iryo bara akabanyabenda Baltazar. Amakuru yatoje n'ijwi rya Amerika avuga ko vyabaye kuri no wa kane. Intandaro ya vyose nk'uko isoko ryacu imwakiro ryabitubwiye, mustaneri wa komine Mwakire yatumye ko mu biro iwe uwo mukuru wa zone kugira ngo yisigure ku biti vya leta yatemaguye atabire kuriwe n'amategeko. Baltazar yararengutse amaze gushika niko kuja mu mpari z'urutavana ko na mustaneri yavuye atabaza polisi nayo imaze kuza isangana umutegetsi wa zone Mwakire ikibuga itari yanyegeje mu ishesheti giwe. Ico kibuga ita nk'uko polisi y'u Burundi yabitangaje ni naco cari gukora ibara. Ivyo bitinya binda Baltazar yategeza kwisigura ko cyari biteragiye ku mpande z'ibarabara ku mitumba ya Kibwirwa kibande na Butobwe ya komine Mwakire. Senare muri igihugu ya Muyinga igategekanya kuzosasa mu ntayi kibiriraho kuri no dosiye mukuru wa zone Mwakire ku munsi wa mbere. Kuri ubu akaba afungiwe mu iboniro rikuru rya Muyinga.
Urakoze Diane, turacyari aho mu Burundi aho mukuru muryango w'Abisilamu muri icyo gihugu abasaba gukunda igihugu no kubahiriza amategeko yo kurwanya ikiza cya COVID-19. Sheikh Sadiki Kajandi yabivuze mu muhango wo kwizihiza umunsi mukuru w'Abisilamu uzwi nka Eid al-Adha. Ero Juli Kaneza akomeza inkuru.
Allahu Akbar, sami'a Allahu liman hamida.
Ibiro rw'ubwego bw'igihugu byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Hari ubuga cy'umupira w'amaguru kiri muri zone ya Nyakabiga hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura hasanzwe hari umusigiti w'abayisilamu. Leta yarungitseyo icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Uwo yasaze abayisilamu gushyigikira ibikorwa bya leta.
Icyo umukuru w'igihugu asaba mwebwe abayisilamu nuko mubandanya gushyigikira iyo leta mu kuyisengera. Mweze kumisenya mkonga mkata kukizi kujia kutumbe kubizu mwini kani kuwa mkoku pa kea mwani muta kuhu kakushiki kujungu kubambere ijihe ijihu chaiki kilo ya ilhahe ukuisi ukila anima mwego shikamuru yonge ya kwaribu anu mwana bere kame bere nomu mkoku wabjani mkuu wakambashuri nizindi nyubako rusange yaba masanze dusanze cyangwa n'ibindi turabizigiye rero kuko mani tutabikera.
Aho ka Moshe Sadiki Kajandi Abdala arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi yagatahuye atana bisabwa bino mutumwa yari yahaye abarongoye.
Mwumvise mu nsiguro rero yuko twahanuye abayisilamu n'abatari abayisilamu gushobora gufasha leta, gutyo rero tukaba twasabye bose inyigisho zitangwa na leta na cyane cyane n'izitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kwirinda iki kiza cya coronavirus kugira ngo abantu bose bacirinde, abantu bose bagituze nk'uko uyu mwaka cyatubujije kujya guhiga impaka mu wundi mwaka tuze twisange tugiye ku bwinshi ikiza cya corona cyarafutse ku isi yose ataki kivugwa.
Turetse Bujumbura umunsi mukuru witiriwe intama wanahimbajwe no mu bindi bisagara n'imigwa mikuru y'intara. Aho ijwi rya Amerika ryamenye ibitungwa byabazwe ni ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega hacinjwe inka 10 n'impene zirenga 100 iruhande mu buseruko mu ntara ya Ruyigi habazwe inka zitarenga 2. Mu miryango w'abatari bake uyu munsi bamenyesha ko bahisemwo kubaga inkoko kugira ngo baheze ubwirizwa ntibarare batari yakanyama kandi umugenzo w'idini ryabo ari byo bategeka ku munsi nk'uyu. Igitega ibitungwa byahora bibagwa mu myaka iheze ku munsi nk'iyi abayisilamu baho batubwiye ko byari inshuro zitatu nk'ibi byabazwe uyu munsi. Abatari bake bavuga ko ubukene bw'unyuwe n'ikiza cha corona aribwo ntandaro yigabanuka y'ibitungwa byabazwe
abantu ni baje gusenga sana urabona abantu ni bakenye ibintu byarahindutse nyene ariko turashimira imana nakundi nuko nyene beri corona kana corona imaze kuzana ibibazo ngaha mu Burundi abantu urabona yuko batakigundana nkuko byari bimeze
hari agahazi kuko ubu uyu niko twahora turonga kandi twagihimbaza neza ubu ntituguhimbaza neza kuko urabona n'ubu uye kubera corona n'amahera arabura cyane kuko ntitugironka kuko twahora turonga byose turashima imana uwiteka kubona tugezeje n'ikigiringo
ingorane ni nyinshi ubukene ni bwinshi burimo bene gihugu ariko abayisilamu baragerageza nyine kwifata mu ngorane zose baba bafise nimba uburyo buhari bararyoherwa birenze baragira umunsi mukuru ukomeye uburyo ari bukiya naho nyine bajana nyine n'icyo gihe nyine bagezemo
sheka jya ndahamagara yabaronse kugabaniriza no gusangira n'abatagize ayo mahirwe
n'umugenzo mwiza mumaze kubaga murazi yuko kenshi benshi bataronga ibitungwa turazi neza yuko igifungurwa cy'inyama kizimvye ari nacyo gituma ababaze ibyo bitungwa ariyo ntama impene n'inka bashobore gusangira n'abatishoboye basangire n'abakene basangire n'imfuvyi basangire n'abapfakazi eka n'abagwaye bose uno munsi dusangiye tutaravyidini cyanke ibara cyanke ubwoko uno munsi rero ni umunsi mukuru w'abayisilamu ukomeye gose ku isi yose kubera yuko dutunganije inkingi ya gatanu y'ubwisilamu
mu bisanzwe mu yindi myaka ku munsi mukuru nk'uyu Uburundi bwakira abaterankunga bo mu muryango w'abayisilamu baturuka mu bihugu by'abarabu aba bahora bazana imfashanyo zitari nke bagasahiriza bagenzi babo batishoboye umwaka kubera ikiza cya corona nta n'ubakira zaje mu Burundi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eloje noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo amashuri yongere afungure muri icyo gihugu bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi abona bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye baravuga ko batewe impungenge n'uburyo bagiye kuzakora ibizamini bya leta bari bamaze amezi agera kuri ane batiga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri Minisiteri y'Uburezi yashizeho iyi Minisiteri iteganya yuko abanyeshuri umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'umunani Hatungimana Yvonne n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion yumvikanishije ubwoba atewe nuko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batizi ugereranyije nabo bari bageze biga
yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangira tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024 nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ngwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubu tumaze amezi ane tutiga ariko twumvise ngo tugiye gukora n'ukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze ibyigwa ni byinshi tutarabona dufise ibyigwa bike cyane amezi ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo n'ukuri imitima irahagaze turiko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi
Hatungimana Ale nawe yiga kuri Institut Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije nabo bari bageze biga
amakenga dufise ni menshi tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona ariko baca bagusiripurena ngo mu ndwi zitatu z'ubukozi ikibazo ntibishoboka ko ibyigwa bizaba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi abandi bari bakiri ku mashapitre atatu canke ane usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga ariko mu nyinga zitatu nk'ishapitre zitanu cyangwa zitandatu ko zaba zirahera
si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'ubujye bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa. Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukorora.
Rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata agashahara turonka ata amafaranga turonka ubukene ni bwinshi cyane. Ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashure na programme yari isigaye uravye twari tugeze no kubice 75 ku ijana 80 gutyo kubamwe n'abandi ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha bizogorana mu gihe hari ikiringo gito cy'abanyeshuri kwiga abanyeshuri bazaza gukora nk'ama examen ama exeta ntitubone ibintu bazohava bakora tuzogerageza uburyo bwose twihate ubwo tuzokwihata n'inzara mu nda.
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu w'ukurenza iti Rutanga yo mu Rusenda iwe asanga leta ikwiye kubafasha.
Nibaza ko kalendriye ya ministeri ya education ndazi ko hariho ibintu bimwe bimwe igerageza ku kwirengagiza amaprograma ntiyari bwahere twari dusigaje amezi ashika nkangahe nk'atatu ariko programme ntizari bwahere. Nibaza yuko leta ya Congo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganji bw'indero ndazi ko ubu bitahura rwose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwabiteguye bwabonye yuko kumbure nimba dutanguye kwiga ayo izo ndwi zitatu bakaza kama iki kibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubuhunge ni bari barana birihebye.
Ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ariho abanyeshuri biga mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura. Biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma gusa umunsi nyirizina nturatangazwa. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho twayiteguriwe na Veniste Nshimiyimana.
Indirimbo Haya Keleya African Town umuhanzi ukomoka mu gihugu cy'Angola akaba yari ku rutonde rw'ababimbuye iteraniro mpuzamahanga ry'umuziki wa jazz ryatangiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi muri 2009 kuri icyo gihe riba buri mwaka ariko uyu mwaka ntabwo rizaba kubera icyorezo cya COVID-19. Umuhango wo gutangiza iryo teraniro wateguwe kandi uyoborwa n'ikigo cyitwa Ritec gikora iby'amahoteli n'ubukerarugendo ni nacyo gitera inkunga iteraniro mpuzamahanga ry'abanyamuziki wa jazz ribera mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Ibyo birori byitabiriwe n'abacuranzi ba jazz baturutse ku isi yose muri Brazil, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byinshi birimo Afurika y'Epfo yari yaserukiwe na Freshly Ground. Abandi baririmbyi bitabiriye iyo festival ni Lira na Jimmy Dludlu bo muri Mozambique, Vanessa D'Amata wo muri Brésil na Paulo Flores, Sandra Sordorio, Toto na Dodo Miranda bo muri Angola. Abandi bagiye bayitabira ni nk'icyamamare Manu Dibango witabye Imana mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nawe azize indwara ya COVID-19. Umuyobozi mukuru w'ikigo Ritec Antonio Cristovao yashimangiye ko guteza umuco imbere ari bwo buryo bwiza bwo gushyigikira ubukerarugendo.
Dr. Murakoze Venuste bamwe mu batuye mujyo Bujumbura barasaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa bagasaba ko ribitegeko kubagenda mu mamodoka ku mapikipiki no ku magare hamwe n'abatwaye umva ibitekerezo bya bamwe muri bo
byari byiza ko twabyumvise muri atrapo batanze udupfukamunwa kubagendesha kunguza abantu kubagendesha imiduga bavuze ko babahaye muga nkatwe twunguza abantu ku mapikipiki natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza n'abayo tubasubije barayahatanga ku handi natwe twosaba atrapo ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki mu kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ari umugambi wa leta natwe turabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki ibyo bari badukoreye babikora ku bituro hamwe bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba ibyo byo gukaraba n'amasabune ibyo byaramaze kuhapa mugabo hoba ubundi mugambi nyene ujanishwa no WhatsApp kuko ishami ryacu amutabu kubajije kunguza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarirwa muri atrab nabo nyine atrab yorabigakorana n'iryo shirahamwe amatab kugira ngo narko dushikirwe muri uwo mugambi wo kwanya kona ndako ntikwasigara inyuma kuko twese umugambi uraturaba no wigihugu igihe atrab itazubirashikira kwitwe kwa bamwe pikipiki umuntu abarakora mu kwikingira muri uko nyene ahari ibibanza byo gukaraba umuntu agashika gakaraba mugambi gihe umugambi woboze uvuye muri atrab ugashikirira abage abunguruza abantu ku mapikipiki tuzowakira neza mu gihe uzo gutatuvuna ukambaye wewe wunguruza umuntu uwo wunguruza atakambaye muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro urumva ko harimo uwayanduye yanduza ubundi hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose iriko irafata izo ngingo abiyunguza bakateza kuba babwambaye ababunguruza bunguruza abantu ku mapikipiki bateza kuba babwambaye bose umwe agakingira umukiriya wiwe umukingira nawe agakingira uwumwunguruje
abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira kontravasiyo ako ahejeje kwandika agaca kubwira ngo nusinye ngaha none gusinya ngaha ni ukubera iki dufate nk'uko iki kiza cya korona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyene yari afise kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri icyo kintu ari uko abanza gukaraba twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mu ibarabara bofata icyo kibazo nabo nyene bakabaha ubukingirizo nabo nyene bakaza barashira ku munwa kukubera iki kiza cya corona nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese ivyo je nubona ku bintu bihatse twebwe abamotari na twebwe twari dukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu kosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako twese muri icyo gihe tucoca tugira inguvu cyo kugwaniriza hamwe icyo kiza cya corona
se nk'uwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura icyo gikorwa ndumva ko ari cyiza kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicaye ko rero niyo gikorwa bakoze ndumva ko ari cyiza mugabo nkaje niyunguruza turashobora kuba tubufise ari mfuri nka babiri ego bavuga hari nka shoferi cyangwa na konvoyeri ugasanga nk'ubu ndakiguriye ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18 ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri njye nibaza yuko naho nyine ngaho hobamo ukumva yuko bitoba bimeze neza kubera wumva nimba wunda wugwara wunda akawugwara muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nk'uko bikwiriye icyo twasaba rero nk'abashyi nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bworaba abatabufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira kuburyo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa hariho hose akeneye gufata urugendo akagenda gatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko cyane naho babushobora kubuduha kabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamaka kugura 3, 2, 5 urumva nkayo onye hari umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana cyangwa afise nk'umuryango ugasanga bujana no mahera menshi cyangwa bagashinga igitigiri kanunu cy'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyo bari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buha n'abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buha n'abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikinga uyu mwanya nkiyunguruza ngenda mu ferite kanaka ugasanga uwo mutaxi mene uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa ugasanga uwo mumotari nta kafise rero je mbona yuko bo buha bose n'abanyabo batwara ibyuma bito bito bakabubaha twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye icyo kiza coronavirus
ngo tugerageje kuraba tugerageje ngaha kuba twara abantu n'ibintu ngaha ni bintu nko kuri abantu benshi iyo bintu kitandukanye ni ngombwa cyane cyita cyane rwose ntawe utabishima ariko kuko tuzi icyo kiza cyandurwa mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukora nako ehora bakongereza ingufu kugira ngo icyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi bakaraba umucumba yo kwamuhamaye wamuhaye amahe anoza kuyakora ko kora kuyo bako kuyo wundi none naho nyine ngo ubwo buryo ashaka umuntu ashaka kwandura reka yo bora bakagwiza ajya ama desinfecta ubwo umuntu nawe yinjiye aza karaba cyangwa ashisha mu kiganza kugira ngo tukigwanye neza tukivira hasi tukigeraheza mu gihugu cyacu ni byiza cyane vyema atabwira ko igihe washyize mugana ko iyo barabika kongera ko bakabona ari yaro nka pati ni babafashe bakakongera ko bakagwiza ayo ma desinfecta cyo cyagiye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi n'ibyo rabura yego ni mugabe gusa cyane byo ngani barakaraba bakongereza byose bizo bishoboka kuko tugiye hamwe birashoboka
kandi wakunguko kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu amajana angahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese
ni ukuvuga n'uwiyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho iki cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo giteza kuranduranwa n'imizi mu Burundi kugira noneho tukikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gukikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzindi twanditse ko ari mu mademire gutyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishe akanya turabi taratugeraho natwe ubwo turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishe ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko ni neza y'umuntu wari wese kugira amagara yiwe agende neza wakarose je no muntu ayuko yoga koresha ukagenewe kuko ni ku neza y'uwari wese kuko kajya karafasha ku umuntu asuba kwandu ntandura kandi yanduka izuwundi rero no hanura abantu yuko wakarose yokabungabunga neza akakambara ko bitegerezwa hama bikagenda neza
ikindi nacyo nuko ubushikiranganzi nk'ubw'amagara y'abantu reka nyine umuntu wese yumva afite icyo yokora yoterera ko bushyiramo ikiganza cyabo nabo bagaterera kuko tugize igihugu cya leta yonyine yahogera igihe karuha ni ngombwa natwe natwe rero abanyagihugu abashyirahamwe yigenga abantu bose tujye hamwe umunsi agatera icyo ashoboye kugira ngo icyo kiza tukirandure n'imitsi mu gihugu cyacu si byiza ko utwara ukamengo nubwo ugiye kwikora mu mifuka ahubwo ni ugukoresha ibikorwa byagenewe ntabwo bishobaye ngombwa hakaba na supervision ngaha ku gitoro cyangwa ku bitoro z'amabisi bo basanze atakambaye kandi yarakaronkejwe ibi bakamenya ingingo bafatira kugira ngo iyo umuntu aguhaye igikoresho gikoresha ishobora guhaye ngo gikoreshe bagafata izindi ngingo cyane cyane zireke abantu badashobora kwambara ugupfukamunwa kandi bawufise kuko bo baba babahaye kugira ngo babukoreshe akazi ntabwo baba bahaye ngo babibike mu mifuka cyangwa babikajya mu miduga baterere ngaho bakaba bakurikiza ko babwambaye ko baburose bose
Nshuti muduteza matuki ya makuru ya chuyaka kanya na hatu ya soreje aliko tulawara alikira andi tuwajeza homo kanya nshimi mwese mwari muduteza matuki hamgena wajenzi wange bambashije kuya wajeza ho jira hagarariwe na Eddie Rwema yegera nishwe na Fatou Alimaskalala kendi Jeffrey Mutagoma tulawashimira tuifuriza maholo na mahiru.